inzara iri mu kuduhitana tubuze ibyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda bimwe nyine byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari kuba turatabira
umukenyezi nawe ahitwa Yaranda muri zone Kirundo komine n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asigura ko inzara izuri inzara iwe no mu kibano
nuko tukuraheze imvura itagwa ngorane nyine dupfa izuba n'iryo rishyango riduhitana twari twararimye nyembashe twari twizeye ko tugira tujye dutangwe kubagara izuba ricarira bimwe nyine byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari kuba turatabira dupfa gutabira nyine mu nkungugu bimwe nyine tuguma ngaho bose nk'udufaranga ukagenda ugahigisha kuntu abana bake utarose nyine ukigumira ngaho inzara iri mu kuduhitana tubuze ibyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda
umugabo nawe yemeza ko aheruka gukubita ijisho ima ry'imvura mu kwezi kw'icumi ubu nta musiri ugaciye kubita gusoroma kandi yataronse yaje gucingera kure abiba barara baturitse ubavubi
kwezi imvura twaherutse mu kwezi kwa cumi na kangahe nta n'imvura twongeye kurona reka n'ubu nta kuntu kabisa byarapfuye imyaka yarapfuye ko kubera imvura kabisa twarabuze imvura aho nyine umuntu arahiga urabona n'ikiro cy'ubugari umuntu cyaratuze n'amahera ubutaronse nyine utwo dufaranga ujya kugura ku karo n'abana ntibafungura yakomeza rukoko kabisa utarose nako gahumbi urarutariye umuturi w'ibijumbu uko kw'igihumbi utafise aho igihumbi uraburara n'umuryango wawe uraburara kandi wumva inzara yaratwise hubwo ko kugera n'ubu ntawe ko ataje duhangaje tuzosarura
reka nawe abatama bo mu rusarasi rwa komine Busoni bararengewe
icyari kidutunze ni imbuga tukaronga ibiharage tukaronga ibitoki tukaronga ibijumba tukarima imyumbati tukarima amateke tukarima ibirayi tukarima n'umuceri n'ubu nta kuntu twoyirima turime kandi habaye kubugara
iyi nzara cyenda yita kimwe n'imwe ya muryamo na ruzagayuru imwe yatuma abantu batekera bakajya mu bindi bihugu naho bazokweza umuntu azokweza utwuduye isahani mu minsi heze twari tukirya utuntu twari twarimbuye mu mwaka ushize jyeho ndanagaburira n'abantu nkeka bangana nabo bahagaze mengo mu cyumweru kitoza nzoca niryamira mu nzu ngume hamwe
Samuel Kubwayo umukuru wa zone Kirundo Rirare avuga ko hari abanyeshuri bamaze guta amasomero kubera inzara
ishure bamwe bamwe abana ntibatonda ariko ku ishure ho hasanzwe hariyo umugambi wo gufungurira abana ku mashuri barajya ariko kenshi iyo batashe mu miryango biragorana bigatuma rero bamwe baca baheba kugira ngo baronke ingene baza baraza guhiga utuntu baroba nka amafuro niko tuyita ngaha mu iki kiyaga kugira bashobore kuba barabaye
Asmani Kiza na batwara umutumba wa Gatete muri Busoni arasigura imvo n'imvano y'ubugararwa burahaherereye uguhonya ibiti
kera hari amasosiyete yaje kuhakorera y'umurenge w'Imbutare ntibagerageze ngo baduterere ibiti bikura biduge hejuru rero ubwo bugaragwa rero ni cyo kintu cyabuteye bugaragwa rero butumwa ni uko wata ibiti birebire bihari byotumba tushobora kuronka umuyaga mwiza tugafatisha imvura kuko umuyaga uyududutsa ko wigira n'ibicu byose ngo cyabibandanya bigenda
Umubyeyi wo muri komine Busoni we yemeza ko hatabonetse imfashanyo zihutirwa ta munyeshuri bakirazira azosigara ku ntebe y'ishuri
hano muri batadufashije nta n'umwana mutose wakubona ku ishuri ngo aratagenda kwiga turanka turagenda n'umwana kujya kwiga kurinda gukubita umwana kujya kuryama kurinda gukubita ukamukubita ejo azovuga ati none turagiye iki ujya kwiga ushonje mbega iyo kaye uyirabamwo gute woronka guhaguka gute iyi nzara yo ngaha muri Busoni rero nuko rero irya ngo itumare
Albert Hatungimana buramatari wa Kirundo wabona urukiza muri umwe mu migambi iri kirangurwa n'igisata cyabonye cyita iterambere ku isi PNUD wo kuvomera imirima narijya inzuzi zikanutse muri ako karere
twe rero ntibyari kuduteza ibibazo cyane mu bipande bimwe bimwe kuko dusanzwe dufise ibiyaga kandi turazi ko ari ibiyaga byiza ubu buhinga rero bwo kuvomera PNUD iri kiradufasha ni ubuhinga bushasha ni innovation ntabwo twari tumenyere umugambi rero zuvomera akarere karengeye gitari majana atanu zuri gitari rero ni ahantu himbuka cyane tubona yuko umugambi uzobangira akamaro hanyuma umwimbu uzoca wiyongera ujya mugambi rero abene gihugu no baremesha zufasha abanyagihugu kuzokwimbura gatatu mu mwaka ugira kabiri uze gusahiriza mu gihe imvura izoba yabaye nkeya umuntu aca avomera
Kirundo imwe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi imaze imyaka irenga 15 yibonekezamwo uruzuba n'inzara byisubiriza iyo ntara ariko muri kahise yafatwa nk'ikigaga cy'u Burundi ku buryo ibiharage byinshi bishorwa mu masoko n'ibigurishwa mu mabutike bizwi ku izina rya Kirundo n'atabitegereka none ibihari imiryango myinshi cyane cyane mu makomine ya Busoni na Bugabira yarataye iromoka ijahandi hakiri toto mu gihe hari impunzi zari zarahungutse uzasubiye gutaza iromoka bitewe na kigoyi nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika bitubwira eroje buri kane za Ijwi rya Amerika.